nkuko byashikirijwe n'umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika. Abantu bane bose bahoze mu gisirikare cya kera bagaritse mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu kugira bakoge ko amatohoza kubijanye n'ubwicanyi bw'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye bwabaye mu mwaka w'1993. Mu gihe havugwa ko hari urubanza rwari rwaciwe, Sylvestre Nyandwi, umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika, yavuze ko ubushikiriza manza bwasabye ko rusubirwamo kandi ko hariho abo ubutungane bwasanze bafise uruhara muri iryo gandagurwa ariko batigeze bahagarikwa.
Ubushikiriza manza bwari bwarituye sentare na inyuzwa busaba ko ubwo rubanza rwosubirwamo kuko ubwo rubanza rutararangira. Twagomba kumenyesha Abarundi n'amakungu ko ubushikiriza manza bwahavuye bumenya ko hariho abandi bantu bo baragize uruhara rukomeye muri ako kabi batigeze bakurikiranwa. Nico gituma twahagaritse abantu bane muri abo duhejeje kuvuga kugira ngo tubagire ko amatohoza.
Abajijwe ku mazina y'abahagaritswe, Nyandwi yajikirije ko adashobora kuyavuga ku mvuzo z'amatohoza, nayo kuba hoba hariho abafise uruhara muri iryo gandagurwa baba batari kugataka ku Burundi. Umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika yavuze ko bazoronderwa hisunzwe amategeko atangura kuvuga ico abafashwe bakwekwa ko
bari mu bo twita les auteurs, niko tubibona. Ariko sinoca ndavyemera cyane kuko ndababwiye ko amatohoza ari yazobigaragaza neza. Utungane burafise ingene bukora, haba ku muntu atari mu gihugu, utungane burafise ingene bubitegekanya. Twebwe rero ntabwo batazokoresha amategeko, zokurikiza ingo kuko ibintu bisanzwe bigenda. Abanyagihugu bazobamenya bahagaritswe, bazobamenya ariko kubera yuko umuntu hagaritswe ashobora kuba ari kumwe n'uwundi n'uwundi ashobora kumurya kara, ni kuri iyo mvu tudashobora kubabwira ngo amazina.
Ku myidogo y'imiryango yabo bafashwe, aho bashikiriza ko banyiwe kubonana n'ababo, kandi hari n'abagwayi bategerezwa gufata imiti. Eka mbere banabujijwe ko abashinwa manza babo babonana. Nyandwi yavyamiriye kure akemeza ko abo bahagaritswe uburenganzira bwabo bwose bwubahirijwe. Kubijanye nuko iryo hagarikwa rya bamwe mu bahoze mu gisirikare rishobora gutera icuka kibi mu gihugu, umushikiriza manza kizigenza yavuze ko ahubwo Abarundi bakeneye ko ubutungane bukora.
Nta cuka kibi mu gihugu gishobora kuba mu gihe ubutungane bukurikiranye abantu bakoze ibyaha. Ahubwo batakurikiranywe icuka cyari kihari kubera abo bantu batakurikiranywe. Kuba batakurikiranywe ahubwo nibyo byaguma bizana icuka kibi. Ikintu mukwiye kumenya ni uko uru rubanza ntirurahera, ruracabandana. Ikigongwe umukuru w'igihugu yamatanga ugasanga abantu baragiye, ni ku bantu imanza zabo zacitse zikaba ntabanduka. Uru rubanza rero ntiruraba ntabanduka. Nababwiye ko hari abantu batigeze bakurikiranwa.
Naho umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika atavuze amazina y'abantu bane bahagaritswe, bamwe mu miryango y'abahagaritswe bemeza ko ari intwazangabo zakukurutse mu gisirikare cya kera. General Ndayisaba Celestin, Colonel Niyonkuru, Colonel Gunungu Gabriel hamwe na Colonel Nayigombeye bose imbere yo gufatwa igipolisi kikaba cyabanje gusaka ku mihana yabo ariko natatowe. Ku kibazo cy'uko leta yari yashize iby'iyo dosiye mu mugwi ujeje gutoza ukuri no kunywanisha Abarundi severe, Sylvestre Nyandwi yishyuye ko umugwi severe utabuze ubutungane bw'u Burundi gukora. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba n'incungu ya demokarasi Melchior Ndadaye yagandaguwe kwa 21 ukwezi kw'icumi 1993 ari kumwe na bamwe mu bamufasha kurongora igihugu. Inyuma y'amezi atatu umugambwe Sabanyavurude Bundadaye yaserukiye utsinze amatora y'umukuru w'igihugu n'ayabashinga amateka. I Bujumbura, Remonzimana, Ijwi rya Amerika.